birasa mirana.
Amakuru na Desire Hatungimana.
Ndabahaye mwiriwe mwegemese muteza matwi radio Nzamba gateka kawe kazi mwana makuru mugira mushikizo na Jean Desire Hatungimana fadikanije na Jospendu Imana ari mu buhinga bw'ivyuma mudukundire rero tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Ingingo zo gutuza ikiza cha COVID-19 zirabandanya gufatwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro ramenyesha makuru Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yamenyesheje ko agapfukamunwa ari ngombwa ku bantu bose bafata imodoka zitwara abantu cyo kimwe n'abazigendesha. Muri komine Mutimbuzi naho mu ntara ya Bujumbura hamaze iminsi ibonekeza ingona ziyerereza biturutse ku myuzurira iharangwa. Kuruno w'Imana hari ngona yari umuntu akaba yabaye wa kabiri bishikiye mu giringo cindwi imwe. Academy Ubuntu y'ikigo Maison Shalom igiye gutangura gutanga inyigisho mu bisata bitandukanye. Izo nyigisho zizoba zitangwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenye muri kino gihe cha COVID-19. Nongeye kubaha ikaze mukanyi sase idonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru yacu rero ahanini hagizwe n'ajanye n'umutekano. Reka duhere kuri uno mukenyezi w'imyaka 60 azwi ku izina rya Josephine Miburo yaba ku mutumba wa Karemera zone Munagano ya komine n'intara ya Muyinga yarayitavye Imana akubiswe n'inkuba aho yari kumuhaniwe mugihe hari kuhagwa imvura nyinshi ivanze n'imituragaro nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba vyemeza. Abanyagihugu bamwe bagasaba umugwi w'intara ujejwe gukinga no gufasha mu bihe vy'ibiza kuje inama n'abasanzwe bafasha muri ico gisata kugira ngo hatogwe muti urama wo gukinga amasanganya aturuka ku nkuba ngo kuko ayo masanganya atera yiyongera hirya no hino mu ntara ya Muyinga. Abantu batandatu bakaba ari bo bitavye Imana bakubiswe n'inkuba mu makomine atandukanye intara ya Muyinga mu mezi atatu yarangije umwaka 2022. Amakuru y'umutekano arabandanya dukubitire naho mu ntara ya Rumonge aho hari fatwa ry'abanyagihugu batavuga rumwe na CNDD-FDD mu ntara ya Burambi na Buyengero ateye amakenga n'ubwoba aba muri iyo micungararo. Abantu batanu bafashwe mu gitondo cyo kuri uwa kabiri inyuma y'isakwa ryakozwe n'igipolisi ku mihani wabo ivyateye ubwoba. Abanyagihugu baba muri icungararo bavuga ko abafashwe atacho basanze mu ngo zabo giteye amakenga. Amakuru akaba yemezwa n'abajejwe untwaro ku mitumba. Reka tubibaze Bonfils Niyongere.
Igihugu bo mu bice bya Donzi muri zone Maranza ya komine Burambi intara ya Rumonge cyo kimwe nabo kwishwi muri zone Muyama ya komine Buyengero bazindutse basanga igipolisi cyabakikuje kije gukora isakwa. Umwe mu banyagihugu bo muri ibyo bice arigana uko byari byifashe.
Tumbi cakabi babitse basanga abapolisi bakikuje urugo baca barasaka hose aho baryama utuntu twose turi mu nzu barasanzaza. Abandi bapolisi bakigira inyuma y'urugo mu rugo babonye natubakuye batabwira ati ngo ngutatugende baramutwara.
Aritwa kwishwi abapolisi bafashe umwigisha yitwa Alexis Ndagijimana yigisha ku ishuri shingiro rya Kizuga bene umudandaza azwi ku izina rya Innocent. Alexis Ndagijimana akaba kandi ari umuhanuzi wa komine Buyengero yatowe mu mugambwe CNL. Mu maramza bari bafashe abatari bake bagera hafi ku 20 babashira ahitwa mu idonzi. Mu gihe cegera saa sita bahavuye bose bari kugwa kiretse umwigisha George Karangwa yavuye atwagwa ku gipolisi kiri ahitwa mu kiganza. Abanyagihugu bo mu maramza bakavuga ko iryo hagarikwa ry'abantu agasakisaki rikorikorwa n'umukuru wa zone maramza Prime Ndayisenga.
Abanyagihugu bo muri zone maramza turafite ikibazo twamakorewo ora akakajagari kandi akakajagari tugateba na sherede zone akurondera ikibazo kiri afise abantu bari kuri lisite agomba gufatisha yamarika arahiga ko afise abantu bari ku rutonde abantu 16 izogirirwa nabi. None twebwe twatabaza abantu tabariza abantu kiragirwe nabi bahoba kurenganywa
abahagaritswe ibuyengero batwawe mu modokari ya Probox abanyagihugu bo kwishwe bakabazwa n'ingene abapolisi ku mabutike basanga beneyo batahari mu kwasaka babanza kubomora imiryango
ubari kuri kwishwe prene bwo bakarashwa ngo bukurube bacha bamena bakinjira bakasaka barabuco bakurayo kuwo inasonaho tyahuriye n'apuye mu fira yari yaje kukura ku kabari ko kira tekera n'eshuri kwatwa ngo jabara mushurira acha barasakambura babona ibintu babonye bashobora itani binini cy'ihungwa ngo kanatsinda ngo habwe ngazi ko kutabaza binini ngaha kutakugende atuba mutwara uko nyene batwara abajana babwiza Probox babashira muri kampo barabajana
gutandwa izubiri zirahera abanyagihugu bo muri zone Maramvya ya komine Burambi bavuze ababarongoye mu ntwaro ku rwego rwo hasi babiri bishwe n'abantu bitwaje igwanisho babarashe babasanze mu mihani wabo abajeje intwaro muri zo komine kwa izubiri ku rwego rwo hasi baremeza aya makuru umukuru wa zone Maramvya Prime Ndayisenga ahamagawe n'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Nzambagateka Kawe yamenyesheje ko atatu aramenya ko iryo fatwa ry'abo bantu uruganda rwo kumenyesha amakuru kawe turashobora kumenya ico buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga abivuga ko cyane uburongo y'igipolisi muri iyo ntara OPC de Melchior Hakizimana abivuga ko
arakoze bonfils niyongere tuve mu Rumonge dukubitira makamba havugwa naho nyine isakwa aho abantu munani bahagaritswe n'igipolisi mu isakwa ryabaye mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku mugwa mukuru wa komine Makamba iryo sakwa ryarigamije kugenzura ingene ibitabo by'ingenzi byuzuzwa mu hoteli kurondera abasuma hamwe no kurondera abatagira ibyangombwa rikaba ryakozwe muri quartier ya Makamba ya mbere na Makamba ya kabiri abo bahagaritswe muri iryo sakwa bakaba bagizwe n'umukozi umwe wa Hotel Makamba City yagizwe kuba abantu batatu bari baraye muri iyo hoteli atari yabashize mu gitabo eka nabo batatu baharaye bakaba baciye bahagarikwa abandi bafashwe n'umuntu umwe yafatanywe ibuturi ikozwe mu mpuzu y'igisirikare hamwe n'abagabo batatu bikekwa ko arabasuma nk'uko amakuru dukura mu bajejwe intwara bivuga abo bikekwa ko ubusuma bakaba bafatanywe ibitoke umufuko umwe w'ifumbire amabati ane nk'uko amakuru dukora mu gipolisi avyemeza abo bikekwa ku busuma bakaba baciye batwagwa mu gasho k'igipolisi gukorerwa amatohoza tuve rero mu manuko bw'igihugu dukubitire mu buraruko tuvuga amasanga yajanye n'ibarabara aho umuntu umwe yitabye imana biturutse ku isanganya ry'imodokari yagonze ipikipiki kuri wa mbere muri zone Kabuye mu ntara ya Kayanza abandi babiri bari baraye bakomeretse aho nyene mu Kabuye biturutse ku modokari yagonze umugore yagonze umugabo n'umugore iyi nkuru tuyibaze Audace Nimbona
Musore yitabye imana biturutse ku isanganya ry'imodokari yitwa Jean Paul Keneza uwo musore w'imyaka 24 yavuka ku musozi Gatwaro komine Kiremba ni mu ntara ya Ngozi ipikipiki yariko yagize isanganya igeze ku musozi Kinzobe muri zone Kabuye komine ni ntara ya Kayanza Nikorosi ryaho bita ku Banyabururi inkuru ziva aho habereye isanganya zivuga ko hari ko haragwa akavura ikimodokari cishira hamwe Entel Petrole cava mu gisagara ca Kayanza kija Ingozi caseka iyo pigipiki yariko ija mu Kayanza ari naho nyakwigendera yaca yitaba imana co kimwe na mugenzi we yakomeretse cane uwitabye imana n'uwakomeretse baciye bajanwa mu bitaro byo mu Kayanza aho nyene mu Kabuye hafi ya zone hari yindi modokari yo mu bwoko bwa Noah yagiriye isanganya kuri uyu w'imana igonga umugabo n'umugore wiwe bariko bararengana bakaba barakomeretse cyane baca bajanwa mu bitaro byo mu Kayanza nyene ako karere kakaba kaberamwo amasanganya menshi cyane cyane muri iryo korosi bita kurya abanyabururi twarondeye abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara kugira ngo bavuge ikigiye gukorwa kugira ngo bagabanye ayo masanganya aberaho hantu turabakena
urakoze nawe Audace Nimbona reka dukubitire hariya nyamugatumba abantu babiri barapfuye abandi babiri barakomereka cyane bariwe n'ingona ziyerereza ahari imyuzurira y'amazi mu mihana muri zone Gatumba komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura abanyagihugu babaho bavuga ko intandaro ya byose ariyo myuzurira ihari itumizo ngona ziva mu ruzi rusize zikaza muri iyo myuzurira kugira zirondera ico zirya bagasaba jejwe intwaro gutorera umuti cyo kibazo reka inkuru nayo tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye
Intandaro ya vyose ngo ni ngona zari zimaze igihe zorogwa n'umunyagihugu mu muhana iwe mu Gatumba. Izo ngona rero leta yafashe ingingo yo kuzitwara mu ruzi Rusizi ngo nizo zibatera mu mihana zinyegeje ahari imyuzurira y'amazi y'imvura zirondera ico zijya kugeza aho zitandukira abanyagihugu zibajya. Abantu babiri bakaba barapfuye, abandi babiri barakomereka cyane bariwe n'izo ngona zigereza kuri uyu wa mbere.
Urumva ingaruka mbi rero ikiyiza ngiye kuza irya abantu ubu ugize gatoya uzobona ingo kwese ukuguru wunamye ukaraba amazi uzobona ingo twaye. Wowe dufite abantu babiri tumaze kuza n'abandi babiri bagiye mu bitaro. Naburungi yose ingaruka y'abantu bafata ingingo batabanjije kuyitonda tudagiye ingingo irashobora kuzanira umwenegihugu ejo nabi cyane, irashobora no kuzanira igihugu nabi kuko nk'izo ngona yo babanza bakazibangiriza nka kuko zari zimaze iyo myaka yose ziba ngaha.
Leta ngo niraba ingene yocungera izo ngona mu ruzi Rusizi kuneza y'abanyagihugu.
Izo ngona nibyo kuko mu mwanya naho namaze mwaza mubona ngaho munazibona zaraguye mu Rusizi tesingira ko ari za zindi bashoboye kwaka wa mugabo nyine yari azitunze ko bake bazijyana bazisanga aho mu Rusizi rero no muhira ku mihana haragera aho uzibona imbere y'umuryango. Iyo aba byari bishoboka borabye ko botugirira nimba ari akayungiro kajya aho bashyira ku nkengero za Rusizi niba ari izindi zigisigayeyo zikaraba ko zoguma indani mu Rusizi izi nazo zagiye zirashwara zitabagira
izo ngona zijya abantu zibonekeza cyane cyane mu bice bya Mushasha ya mbere n'iya kabiri aho bita Gitaramuka n'igice cya Ruhondo ahari ibitaro bikuru bya Gatumba. Kuva aho hatanguye imyuzurira y'amazi y'imvura haraheze indwi irenga.
Reka na Emmanuel ndayishimiye tumushimire turangirize kino gisata kijyanye n'amakuru y'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Impunzi z'Abarundi ziri murongwe mu gihugu cya Congo zirarajwe ishingano umutekano muke uraho baronkejwe imirima kuri uwa mbere abantu barimira mu karere ka Gaseke bagwe mu mutego w'abitwaje ibigwanisho barababoha banabambura utwo bari bafise twose. Hari n'uwafashwe ku nguvu anacumitwa imbugita ku kuboko idonido na belancil nini nazwe
igihe kizazato n'inusu z'umurango muri icyo gihe tuko turasoma ibijumu n'abakozi mu nyuma yaho agiye kubona umugabo aje afise inkoho noneho amaze gushika aho turi twese atwicarika twari abantu barindwi.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu gihugu cya Congo basanzwe barimira mu karere ka Gaseke batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho aratwiganira uko vyagenze.
Tumaze kwicara aratubaza muri make icyo ko turakora tuko turasoma ibijumu mu nyuma twa umwe wese mu 200 turayabura twaka amatelefone nta n'umwe yari arimo afite telefone. Nyuma yaho uko byakurikiye hagiye kuza ko batagisivero bari baje gutora ibijumu batatu bamaze gushika nabo nyine babwira batanga ibyo bafise byose bose bakora mu mifuko babiri babura na kimwe umwe yari afite telefone n'amafaranga make 35 akira bimwaka abihereza umwe muri twe kwa tumaze gufatwa. Nyuma yaho muri make yagiragiriza bamwe muri twebwe nguko bari bari nembe kugwana. Nyuma yaho yatwaye abagore babitwaye turi kumwe abajyana abesha yuko bagiye gucumbira abahuru twitera ko bagiye baza kugaruka ariko nyuma yafagiye kumva induru itanguye kuvuga niho bamwe muri twe twaciye tuvuga aba bantu ntibadupfane dutora imipanga turamukurikira umuroberi yarafise inkoha twabagore babiri tumaze kumukurikira kuko umwe muri bo yari yamubwiye ati we nugende ugeze imbere undindire undi mugore umwe nawe yaravuze ati ko ntambaye ibiratamo ariko aranzibura reka subira inyuma ntori birara. Uko gusubira inyuma bageze ahantu mwishamba kumukwega ajya mufate ku nguvu uwo mukobwa aramugwanya aramunanira ndetse amukuta inkoho mu mugongo isera mu kimita n'imbuta ku kuboko Imana irakinga yarakomeretse ariko ntibabaye cyane. Nyuma yaho tumaze kumva ko ibibazo bibaye babiri muri cyo twagiye gutabara twagiye kujya gutabara niho yaciye amurekura ariko atwereka ko agera turase.
Izo mpunzi z'Abarundi ziri murongwe zigasaba ko zoking kwa kuko mutekano wabo ubangamiwe n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho
rero batuge nk'impunzi bivanye nuko hari imirima twahawe na adra twarusanze turimiramwe gushika no munsi dufise ubwoba kuko tubona bamwe mu gihe tuzoha tuzoramuka tuhaguye rero kadusaba umutekano uhagije kwituge abarefije kuko nta mutekano dufite
umenye yuko no ku munsi wa gatandatu heze umugwanu witwaje ibigwanisho utaramenyekana warateye imunzi zadisanzwe ziko zirarima ziratwagwa amatelefone n'utundi tuntu twose bari bafise
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibicishije mu bushiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira ahabonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
ako nakamo kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru yacu cyabandanije mu janye n'amagara y'abantu abatwara abantu n'ibintu mu gihugu cyose cy'u Burundi bategerezwa kwambara udupfukamunwa kuva kuri wa gatatu abanyagihugu nabo bakoresha imodoka n'amamoto mu kwiyunguruza bategerezwa kwambara udupfukamunwa kuva ku munsi wa kane izo n'ingingo zashikirijwe na Pierre Nkuriki yavugira ubushikiranganji bw'umutekano n'inyuma y'inama yahuje umushikiranganji w'umutekano hamwe n'abarongoye amashyirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu ku bijanye no kwirinda ikiza cya corona uyavugira ubushikiranganji avuga ko uzobirenga ko azofatirwa ingingo ruhasha
kubera ku munsi w'ejo no kuvuga abatwara izo modoka abatwara amapikipiki abatwara tukutuku n'amakinga byose basabwe ko ababinyonga guhera ku munsi w'ejo bazaba bambaye udupfukamunwa cyo kimwe n'abafasha babo no kuvuga bamwe bita abakomvayeri bose bategerezwa kuba bambaye udupfukamunwa guhera ku munsi w'ejo aho akaba ari mu ntumbero yo kugabanya guhanahana uwo mugera hamwe ho baharimwo abawugwaye batarashobora kumenyekana kubijanye n'amapikipiki bisabwe ko guhera ku munsi w'ejo abatwara amapikipiki bose bategerezwa kuba bikwije kuvuga bambaye za nkofero basanzwe zibakingira hamwe nabo nyene bambaye n'udupfukamunwa cyo kimwe n'abo batwara kubera kuko abatwarwa muri ibi byuma bageze kuvuga ubutumwa budashobora kubashikira n'ingoga bisabwe yuko bobo bazotangura kwambara udupfukamunwa ku munsi wa hijya y'ejo ni kuvuga igenekerezo rya 14/0 mwaka w'2021 izi ngingo rero zikaba zisabwe kandi kubahirizwa mu gihugu cyose ingingo igira gatatu ni ijanye n'ibibanza cyangwa imanza zikunda guhuza abantu benshi aha turavuga cyane cyane nk'ibi bikorerwa mu masengero bisabwe yuko abantu bose babandanya basenga Imana ariko ko mu kubikora bategerezwa kwisunga nabo nyene izi ngingo zijyanye no kugwanya kino kiza cya coronavirus na cyane cyane ya ngingo yo gukaraba no kutegerana izi ngingo zose rero ko ari zitatu zeje gufatwa abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano abapolisi bakaba basabye ubucabazo bahiza kunyene tugasaba kandi yuko umuntu wese atazozubahiriza azoca afatwa ashyikira ubutungane ko azobara umugarariye
urera akaba ari Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano ubonaho dutandukira amakuru avuga mu gatya kazina umuntu bamwe mu Barundi baratunga gatoke icegeranyo giherutse gushigwa habona n'umugwi ujejwe kuvuga ukuri no kunywanisha Barundi severe ku gihenga ko gihengamiye uruhande rumwe abavuganye n'uruganda rwa radio Inzamba bavuga yuko uwo mugwi utigeze wigenga ari naco gituma udahumuriza Barundi bose kubwa abanyagihugu ngo ubutegetsi ushaka ko Barundi baguma mu ndyane za moko zidahera tubakurikire
uyu mugwi murabona yuko watanguje igikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bapfuye mugabo muri cyo gikorwa nta na rimwe wigira werekana ibisigarira by'abatutsi bagandaguwe mu myaka irangiye kandi tuzi neza ko mu Burundi impande zibiri zose ku bahutu n'abatutsi habaye ubwicanyi none ni kubera iki uwo mugwi utigira werekana ibyo bisigarira byabo bantu bose je nibaza yuko uyu mugwi aho gushaka ko haboneka impinduka mu gihugu uyu mugwi biraboneka neza ko uri kurashaka kubyura gashavu mu ruhande rumwe no vuga mu ruhande rw'abahutu kugira ngo iyo nzigo yakazikira igume mu mitima yabo kugira ngo ntihere agume ka ya nzigo bafitiye ubwoko bumwe
Sekere je no bako ari gikoresha cy'umugambi cyangwa David. Ariko bakore bwanane kwakora abanyagi kuko nta buryo bufata bakazuragura abantu kaca babitirira ngo nabahoze wikwegira kabi. Atuzi ko ari imigwi nyinshi y'abatutsi muri jya myaka. Mugabo ikinaba cyose njyane cyo muri demi kenda bamwe bagandaga demi kenda bakabahamba hamwe bose bavuga ko abirizira kabi. Kandi ko ashaka cyangwa David cyo kugira abacanishe ngo abanyagi kuko nta kindi gihe ariko baratwereka. Je tipoza ko tano ubaho kuko ibyo kuri class ibyo. Sinita gusubiza hamwe n'abanyagi kuko nita go kwasambuza no kwa
urongo isidere petro kavere ndayicariye n'ukuri kwamusaba ko umwete akora mu kurariza ayo muri 72 aho ukore n'ukutohoza izabaye muri 93 yongere atohoze neza no muri 72 hari izabaye mu zarumonge ashire umwete mu kubitohoza amagufa yose izabaye mu rumonge nawe nyine yarondere nk'uko ariko ararondera yo mu zaruvu no mu zindi ntara hariya zakarutse hose zabugenda na hose agendagira uwo mwete n'ukuri aronderera amagufa yose
Nijya nibyishimisha bajya abantu bamutumye n'umugambi Sendege wamutumye iyo yakoze ntabwo yakoreye abarundi bose nta nubwo yakoreye n'abahutu nta nubwo yakoreye n'abatutsi inakora y'urwango no guteranya no kubiba inzigo y'inzikira hagati mu barundi kugira ngo ndyane ibihore biri hagati yabo
reka rero hano makuru tuyarangize mu gisata c'indero aho akademi ubuntu yegukira Maison Shalom mu ntumbero yo kwitaho ibijanye n'ubumenyi mu gwaruka rw'abakuze b'impunzi igiye gutanga inyigisho zitandukanye mu mwanya wa mbere inyigisho zotangwa biciye ku rubuga ngurukana bumenyi kubera ibihe vy'ikiza c'umugera wa corona ariko n'inyuma y'ico kiza izo nyigisho zizobandanya uyu mugambi ukaba watangujwe kuri uyu wa kabiri ukaba ufise icicaro mu kigo Oasis of Peace ikigari no mu kigo Elite kiri mu kambi y'impunzi y'Imahama inkuru tuyibaze Reveriano bazikamwe
Izo vyigwa bizotangwa mu bisata bitandukanye mu mwanya wa mbere bikaba bizotangwa na bamwe mu bishinze gufasha muri ico gikorwa bazobanza gutanga inyigisho ku bazoheza bakabandanya ico gikorwa cyo kwigisha abandi Rite Nirere yaje ava mu gihugu c'Ubutaliyano ari muri abo bishinze gufasha Maison Shalom muri uwo mugambi hari mu kiganiro batanze inyuma y'ibirori vyo gutanguza uwo mugambi aravuga ingene bazotora abanyeshuri biga muri ivyo bisata
bizova kuri module kuko nk'ababikurikiye mwabonye ko hama module menshi donc imbwo bicambere nka module ndashaka gutanga karero nka module jewe que j'ai présenté nzokorana n'uwitwa Karine Kaneza qui est à Washington, tous choisissent des adolescentes, qu'on connaît sur Twitter, des pour commencer, trois chassés, vous collez là, quoi. Donc, à vos adolescentes, que nous avons tort, d'abord, ni à ma équipe, y a Maison Shalom, à Corée du Mahama, nous collons à tort. Ayant dit ma module, par exemple, nous avons dit l'environnement et santé, la Maison Shalom, nous dorava, avant la santé, nous avons dit que nous avons bakaraba muko d'abord ba forma de formation
uyo mugambi ukaba kandi uzobanza kurangurwa biciye ku rubuga ngurukana bumenyi kubera ibihe bidasanzwe by'ikiza cha coronavirus mu kuwutegura hakaba hari isunzwe n'uburyo bujanye no kwigishiriza ku rubuga ngurukana bumenyi nk'uko bivugwa na Silas Majambere yaje ava mu gihugu cha Norvège ari mu bafasha mu ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi
ariko muri iki gihe cha corona uburyo burahari guko abantu bazoshobora kwiga online bakaronka ibyigwa bakeza kuronka bakandi bakigishwa n'abantu batandukanye birafise n'ikindi byungura n'igihe iki kiza kizohera hariho byinshi bizobandanya online kubera ko icyo twifuza nuko umuntu wese afite icyo atanga yaba yashobora kuza gufasha impundi hano cyangwa atabishobora yuko yoshobora gutanga bizofasha abantu bari muri diaspora bari mu bihugu byo hanze kugira ngo bashobore kuba muri uyu mugambi dukoresheje ubwo buryo online
mu mwanya wa mbere hakaba hatekanijwe imashini nyabwonko zigera ku 120 zizokoreshwa muri icyo gikorwa zikaba zari zisanzwe zikoresha mu yindi migambi ya Maison Shalom nko mu gisata kimwe kizokwigisha imiyabaga ibijanye no kwibeshaho mu gihe cy'ubuhungiro hamwe n'uburongozi bwiza igice cya mbere kizokwakira abanyeshuri barenga 30 bazova mu ikambi y'impunzi ya Mahama
Arakoze rero Reverano bazikamwe ni kuri iyo nkuru ijanye n'indero na cyane cyane inkuru nziza ku mpunzi z'abarundi. Turangirije ko ano makuru tako turabashikiriza. Ndashimiye cyane mwe mwese mwafasha akajya kwanyu kugududeka matwi. Hundi ntoreka gushimira ni Jospe Nduwimana mpinga bw'ivyuma Desire Tunyimana mwari kumwe. Ndabifurije kugira ibihe byiza. Imana ibane nawe.